nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane genekezo rya 30 rusama nshuti namwe bagenzi mwacu byo gukurikira radio inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri nijya sango ry'amakuru mu Kirundi mwakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubukene bw'igitoro bwaraye buhatswe gukora ibara hagati yabona amatari w'intara ya Rutana n'uhoze ari umushikiriza manga wa Repubulika muri iyo ntara Elifazi Ndayishimiye aho yamusabye ngo amucishirizemo amuhe igitoro kubera akazi kihuta bura amatari urije n'ibitanga aca amusimbira ko amuha amakofe nayo mu gisata kijanye n'ubutungane muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga abantu bane baraye baciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwabo bwose na sentare nkuru y'iyo ntara uko ari bane bagirizwa icaha cyo kwica muri ano makuru muraza kubikurikira umushikiranganji w'akazi haye iminsi 30 abakozi batazwi n'amategeko baguma bafata amafaranga muri leta ngo bazobe bayasubije umushikiranganji muyabaga akaba yabishikije kuri no wa gatatu mu nama yagiranye n'abaserukira abakozi ba leta mu bisata bitandukanye aho yavuze ko hari miliyari zirenga zitatu z'amafaranga y'amarundi zazimiye amakuru twabateguriye saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya nidonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano wo mwibarabara abantu babiri barayibitavye imana bagonzwe n'imodoka ari mu bwoko bwa Coaster kwibarabara ry'igihugu numero 7 iryo sanganya rikaba ryabereye ku mutumba wa Kivoga ni muri komine n'intara ya Rutana amakuru dukura ngaho mu Kivoga avuga ko abantu bagonzwe bose ari abagabo babiri bavukana bari ku ipikipiki bahekanye umwe akaba yaciye asandabira aho nyene wundi yageze gucikana ashikanywe kwa muganga intandaro ya byose ngo akaba yaturutse ku muvuduko muremure nk'uko bivugwa n'igipolisi tukiri mu gisata cy'umutekano tuve mu ntara ya Rutana tuje ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho kuri wa kane imbere y'umutaga hari grenade yatewe mu nyubakwa ikoreramo ishyirahamwe Bicol rijejwe gukinga impanuka amakuru ava muri bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe akaba amenyesha ko iyo grenade yatewe n'uwunguruza umuyobozi aje itunganywa ry'akazi n'ubutunzi Hakizimana Ndayegamiye Andre ariko Imana ikaba yakinze kuko iyo grenade yamuhushije kandi yatanicyo yononye ayo makuru abandanya avuga ko imvo nyamukuru zoba zatumye uyu mushoferi ashaka kwa kubuzima umuyobozi iwiwe ngo byo byaturutse ku ikete ry'akazi yaheruka kumwandikira bijanye n'imyifato yiwe mu kazi mumenya kwa Hakizimana Ndayegamiye Andre ariwe asanzwe arongoye ihoteli Hatotel iri hafi y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge muri quartier ya Mutanga Nord amakuru twateguye tubandanize hariya mu ntara ya Rutana aho igitoro caraye gihatwe gukora ibara kuri uyu wa gatatu hagati ya buramatari w'intara ya Rutana n'uwahoze ari umushikiriza manga wa Repubulika muri iyo ntara Elifazi Ndayishimiye mu gihe umushikiriza manza yariko yihutira ibikorwa by'akazi yasabye buramatari ko umushishirizamwo akaronka igitoro byihuta buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga akaba yaciye amusimbira ko amukubita amakofe yafunga buso agwa mwikaburimbo reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira
kuko bivugwa na nyene gukubitwa Elifazi Ndayishimiye yahoze ari umushikiriza manza wa sentare isubiramo imanza ya Makamba yakubitiwe kuri station iri muri quartier Birongozi ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana kuri uyu wa gatatu ivyo vyabaye mu gihe yariko arasaba ko bamucishirizamwo akamuha igitoro kuko yari afise mission y'akazi yihuta tumwumvirize
jewe nagize ikibazo nakigira mu Rutana ngiye mu by'akazi yego nari mu ikonje hanyuma ku kazi baradutuma koko hariho mission ziterekanizwe zo kuja muri komeza inama zitunganywa na komeza ndetse na EAC hama rero kwari kugira shuce ku depo z'amadokima yose hanyuma rero nsanga igitoro kiri ku mastasiyo jewe ndava mu modoka ndagenda nsanga hariho n'ibitanga Olivier buramatari warutana sinamubwira nti migitoro baradutumye ku kazi zihuta nari mwikonje ntandamwereka ibyo abantu niye ko kwa ama mission a l'étranger igihugu kizorunga ikaba cadre babijejwe kugira ngo baje kugiserukira none rero munyuma ndamubwira nti mpa rero gatoro kenshi kandi bujumbura huko nta gitoro mfisi kandi nta imodoka zihari kwigitoro kiriyo muri sitasiyo kikaba cashize ni mumpe imodoka mbona ari nanke inyishura nyishura bwa mbere yambariye ngo genwe shi bujumbura canke igitega canke heba jewe ntanje ngaho nca ndahora ndabwa none kumbwiye uko kandi nkabanzi yuko nyi ni cubahiro yakurungitse ngaho kugira ngo utunganye iby'igihugu dutunganirize none je none vyukuri uwo ntunganiriza ugatunganiriza ukagira gestion y'ico kibazo ndagutuye nibwo bari butungane kweri nayo yacambwa ati jewe rero uri kuramvura ugira ubwenge nino ndabuvuze guteganya kubaho acafata muri ako kanya nyene aca nkubita ikofe mu bantu nshangwa mwikaburimbi
ababibonye baremeza ibyo kubakugwa bakibaza ko hoba hari ico boba bapfa muri kahise
ashaje gusaba igitoro nk'abandi azari motokari ifatira muri uko kari hari amurabutswe ubundi nawe uca musomera kure ati amwambwira ko bwira turakusanze impaka turuka keya ati manuke ati mfise inama y'ubujumbura yari yase ati kandi saa cyenda nca nurinde birangoye nk'abantu nimba rero ubwo mugabo yuba yarabonye yuko atamwitirije mu kumusaba ivyereko ararondera canke nimba arakobore asa n'abafitaniye ashaca inyuma ya sitasiyo amuturuka inyuma mukubita ikofe arabuyari kandi ryari kofe ry'ubupapana zanditse kuri iyo mbasa
amakuru yo kwizera aremeza ko ayo matati hagati ya Rifazi Ndayishimiye na buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga atarayejo kuko Olivier Nibitanga avugwa ko yoba ariko arihora kuko afise urubanza rukiri muri sentare nayinyuzwa aho akurikiranwa ku caha co guhohotera umudandaza uwo ngaho ku mugwa mukuru wa Rutana bivyavuye mbere bimuviramwo ubumuga Olivier Nibitanga rero ngo akaba yoba yagombye kwihora Elfaze Ndayishimiye kuko izo manza ariwe yazitanguje mu mwaka uheze akirongoye parke generale ikukira sentare isubira w'imanza ya Makamba
tukiri mu gisata cy'ibitoro kuva kuri no wa kane mu gisagara cha Bujumbura birabujijwe kugumiza imodoka n'amapikipiki ku matasiyo arindiye kuronswa igitoro ivyo biherije gutangazwa n'igipolisi cy'u Burundi aho Colonel Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi asigura ko ari kumvo zo gucungera umutekano akanagabisha wowe sazutwara imodoka idafise igitoro gikwiye ngo kuko iyo izimiye mu ibarabara bitera uruhagarara akavuga ko ibyo bicafuza ishusho y'igihugu tumutege yome
no kuvuga yuko rero kibujijwe ko umuntu asa nk'uwe wagira imodoka yiwe kuri station canke ku nkombe y'ibarabara zikaca zigira umurongo no kurondera amakuru kamenye yuko igitoro kiza kuboneka giheze naho utararonka icyo tani iyo modoka yawe hakiri kare kunyonga imodoka ari gakamera mu ibarabara umenye yuko biteza umutekano muke kandi bihanwa n'amategeko abazobirenga ko nabo bazohanwa n'amategeko
inzamba
mu gisata kijanye n'ubutungane abantu bane barimwo umugabo n'umukenyezi wiwe n'abandi bagabo babiri bavuga ku mutumba Tangara ni muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga nibo baraye baciriwe kuri uyu wa gatatu igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose na sentare nkuru y'intara ya Muyinga abo bose bagiriwe n'icaha cyo kwica umuntu reka inkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazwe
abo bantu bose sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yarayiciriye kuri wa gatatu mu nyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose bagiriwe n'icaha cyo kugandagura uwitwa Mohamed babiteguye nk'uko amakuru ava muri iyo sentare abimenyesha Nestor Karenzo n'umukenyezi wiwe Angelina Kamariza hamwe na Jerome Mberamiheto na Abdul Kirindi bafatikanije icyo cyaha baciriwe kandi kuriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi bayateraniye azohabwa umupfakazi wa Mohamed Bongere barihe ibice bine by'izo miliyoni 50 azoja mu kigega cya leta mu ntara ya Muyinga nyene mu gisata nyene cy'ubutungane umuganga akorera ku bitaro bikuru by'intara ya Muyinga ari mu minwe y'inyamiramabi muri komisariya iyo ntara ya Muyinga aho akekwaho icaha cyo gukubagura umukenyezi yaramaze iminsi yibarukiye muri ibyo bitaro abanje kubagwa ibyo bita cesarienne mu rurimi rw'Ifaransa Uko amakuru atangwa na bamwe mu begereye ije bitaro babimenyesha umukenyezi yakubaguwe n'uwo muganga ngo akaba nawe nyene yarasanzwe ari umuforoma aho ku bitaro bikuru by'Intara Muyinga. Kuri ije bitaro nyene aravugwa n'uwundi muganga bidogegwa n'abagwayi bivuza bataha ko atabitaho na gatoyi. Uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka ubuyobozi bw'ibitaro by'Intara Muyinga kugira bugire icyo buvuze kuri ayo mabi arangwa mu bakozi b'ibyo bitaro.
Edikolo denazwe arakenuye dutandukira igisata kijyanye n'intwaro ibereye amafaranga renga imiliyaridi zitatu z'amarundi yarazimanganye ava mu kigega ca leta kubera imishahara y'abakozi ba leta batazwi yagiye irasohoka. Ivivugwa na Veniste Muyabaga umushikiranganji ajejwe abakozi ba leta mu nama yagiranye kuri uyu wa gatatu n'abajejwe abakozi mu bushikiranganji butandukanye abakozi batazwi yabahaye iminsi 30 kugira ngo babe basubije amafaranga batwaye bidaciye mu mategeko ngo atari uko bazofatwa nk'abasuma bivye igihugu hanyuma bahanwe hakurikijwe amategeko. Dutega amatwi Veniste Muyabaga n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi.
Gushika isatuko turavugana amahera angana ku miliyaridi zitatu amaze gufatwa yari yaciye muri izo nzira z'abakozi babandanye bahembwa batari ku kivi, kandi byari kuba byavuzwe byerekanywe n'abo bajejwe abakozi mu ministeri bakukira miliyoni 52 z'abantu bizanye bakavuga bati muri bajya abantu muri kumuravuga jewe ndimwe. Uretse abasabye abo bantu bose begwa n'icyo kibazo baze basubize bavuge amahera batwaye tuzoca tuverifiye turabe ko ari ibyo kuko turabifite kuko ari uyu mugunyine urikora kora turabe amahera yagiye ku muntu umwe. Nibaza rero ko ikiringo cy'iminsi 30 gikwiye kugira abo bantu baze bimenyekanishe imbere y'uko umugwi ujejwe amatohoza ushigwaho abatazoba bakoze icyo gikorwa bazofatwa koko ko ari abasuma. Abasuma ari uko bumve kuko bazabananiranye basi n'ikiringo tubahaye dushoboye kurukuvura tugarukane ayo mahera ya leta yanyururwe muri ubwo buryo.
Ninonga duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri no wa kane. Nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi, nshimire n'abagenzanje umwe wese mu ruhara yagize kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Bumvise nyongere nako ndabashikiza ndabasezere n'abifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.